Amazone atatu ya komine Kirundo niyo yaraye ahuye nakaga kimvura ivanze urubura n'umuyaga mwinshi yaguye ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Ayo mazone ni Gikuyo, Kirundo Centre na Kirundo Rirare. Mubiboneka cyane byahitanywe n'iyo mvura amazu azubwa mbere.
Ewe inzu yanjye yarayisenyutse kubera umuyaga w'igihuhuze waje ari mwinshi. Nari namanutse ku ikaburimbi nduze sanga abana ariko baraguguma. Ati none byagenze gute? Gutwenge imvura ngo yaguye igwa ari nyinshi niho rero twaciye duhungira ku uwo mubanyi. Ngiye kuraba hejuru usanga n'amabati yagurukiye ahantu mu bitoke. Ndaheza ndayandura ingurube nizo nasanze nazo nyine zirimo ziramererwa nabi kubera iyo mvura yaguye ari nyinshi. N'ubu aho hejuru haracyari kirangare. Rero mutugarukire ko mudufashe.
Ya hejuru harasambuse hari hasakaye nenda siho ama tropika. Abandi nabo darasambuse urere nyine ndi ngaha nyine nkana kimwe nyine. Ah ubwo nagomba yuko nyine budufashe. Ega usura kubaka burya biragoye nuko.
Nabarimye ntibagira ayo bakira nayo bamira.
Ibifungu bwa byari bihari ariko mugaba byagiye imyumbati yagiye iminyoho ni abantu bari barariye kujya. None yose byose byarorumye hasi. Imvura irakize ikongera ikica yatugiriye neza mugaba. Ubu naho yarayiduhitanye. Ni mundo ashakwa dukurugitira ko rero bakadufasha bakatangira gafasha bakadufata mu mugongo
none nagahomera bumwara anyereka ibihoke ngaho byavunitse ikivenese kiravunika ibipapari biravunika n'inkoko zimwe z'abaswi zarapfuye ejo bamwe batora ubuswi bwapfuye nk'injya zari mu isafuriya zose zaguye mu binombori twarenze kwiranja bushasha nyene kujya turacyo tworari ivyo twimbuye navyo nyene byatembanwe n'amazi bimwe twarokoye dukenya nyene twifashe uwo munsi nyene nk'uduharage utwoho nyene dutugori.
Ibiharuro bitangwa na komine ya Kirundo byerekana ko amazu yo kubamwo 89 yaraye asambukiye muri iyo mvura. Ibisakazo byaragurutse ku birasi bibiri by'ishure shingiro rya Rugero biraguruka kandi no ku buriro bw'ishure shingiro rya Gikuyo. Ibiro bya zone Gikuyo navyo nyene byarononekaye. Mu mashure abiri yasambutse ku ishure rya Rugero abana bize bahava barataha izuba rigamburuye nk'uko umurezi twahasanze yabitubwiye. Ibiharuro vya komine vyerekana ko hegitari 193 z'imirima y'ibitegwa vyatwawe. Ibitegwa vyari muri iyo mirima bigizwe ahanini n'ibijumbu, ibitoke, imiceri, imyumbati n'ibigori. Mu biharuro bitangwa na komine ya Kirundo nta havugwa abantu bahitanywe n'iyo mvura. Yamara abavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ari Imana yakinze iciye ku bantu.
Imvura arayishatse kuduhitana. Umuyaga waraje nyene urasitura inzu gose. Ehe n'ubu hose hararangaye none twipfuza abo dufasha.
Ibintu byinshi cyane twabonye bamwe baranatembye abana batara mu mwonga, abagore, abasaza bo twakora akazi ko kubakora mu mazu. Tubikorera twatwara ahantu nyene hari inzu ikomeye.
Ariko ntacyo babaye.
Bamwe nyene ahano duheye batwaye kwa muganga, aba iyo hepfo ku mwonga. Umva bamwe baravunitse abandi nyene kwabaye nyene kubitaho nyitondira ibishwara inkwi kugira basusuruke.
Kuri iyo mvura y'igihuhusi yaraye isize mu kangaratete abanyagihugu, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo asaba abanyagihugu kudacibwa inkokora n'ibyaraye bibaye. Macumi Daniel, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo, abahamagarira nyabo na gushigikirana abagize ivyo barakora bakagarukira kubahuye n'ivyago. Macumi abasaba kubandanya basarura ivyo barimye ku rutasi abatumirira kwitegurira irima ry'impeshi kugira ntibinjiranwe n'inzara. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.